Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni samoya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kwa kabiri tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2014. Hano muri studio 17 muri kumwe nanjye Edi Rwema
na jewe Oriane Tangishaka. Ndabaramukije ndabahikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba. Kaze neza.
Kusebye kugira naho igera ku abanyarwanda ikabagira ubusa. Rwanda noneho bikava no ku muyobozi w'u Rwanda. Ntabwo BBC ishobora gufata documentary nk'iriya, ishobora kubikora ku byabaye muri za Bosnia.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu muhango w'irahira rya Perezida w'umutwe wa Sena mushya mu Rwanda.
Bakoze ubushakashatsi mu Rwanda ku mubare w'abantu bishwe, bakavuga bati twasanze harapfuye Abatutsi bagera gusa ku 300,000. Icyo ni ikintu cyatera impungenge, ukavuga utese barashaka kuvuga ko Abahutu nibo bishwe benshi.
Uwo nawe ni Profeseri Noheli Twagiramungu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Amakuru yo kuri uyu mugoroba ariko reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubushinjacyaha mu rubanza rwa Oscar Pistorius rwatangaje ko uyu mugabo urega kwica umukunzi we yagerageje guha umuryango wa nyakwigendera amafaranga angana n'ibihumbi 34 by'amadolari, ariko umuryango urayanga. Ibi byavugiwe mu rukiko kuri uyu wa kabiri, ubwo urukiko rwarimo rwiga ku isomwa rya Pistorius. Umushinjacyaha Gary Nelly yavuze ko umuryango wa River Steenkamp wanze kwakira ayo mafaranga yise amafaranga y'amaraso. Aramutse ahamijwe icyaha, Pistorius ashobora gukatirwa igihano cy'imyaka 15. Twabibutsa ko urukiko rubanza rwa Pistorius rubera i Pretoria, ruyobowe n'umucamanza Tokozile Masipa, mu kwezi gushize rwemeje ko Pistorius atarashe umukunzi we abishaka, ariko ko ahamwe n'icyaha cyo kwica bitewe n'uburangare. Pistorius yamenyekanye cyane nk'umukinnyi w'imikino ngororamubiri y'abamugaye uzwiho kutagira amaguru yombi, aho yirukanka abifashijwemo n'ibyuma.
Tuve muri Afrika y'Epfo tuje muri Afrika y'Uburengero. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe amagara y'abantu OMS ritangaza ko ibitigiri by'abantu bamaze kwandura indwara ya Ebola bidashigwa ahabona ari binini cyane, kandi ko bishobora kuba bigera ku nshuro zibiri z'ibitigiri bitangazwa. Icegera cy'umuyobozi mukuru wa OMS Bruce Aylward atangaza ko igitigiri nyacu cy'abamaze kwandura iyi ndwara muri Gine kirenga inshuro imwe n'igice y'igitigiri gitangazwa muri Sierra Leone. Igitigiri cy'abamaze kwandura Ebola kikaba kingana n'inshuro zibiri n'igice gitangazwa muri Liberia, naho kikaba kirenga inshuro zibiri n'igice cy'igitigiri gishigwa habona. Kuri uno munsi wa kabiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i Geneve, Aylward yavuze ko igitigiri cy'abamaze guhitanwa na Ebola gitangazwa ari 447,000, hafi ya bose bakaba baturuka muri Afrika y'Uburengero, kandi ku gitigiri cy'abantu batangazwa kuba bamaze kwandura iyo ndwara bageze ku 800,900.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida Barack Obama kuri uyu wa kabiri arahura n'abayobozi bakuru ba gisirikare kugira ngo baganire ku buryo bahuriza hamwe imbaraga mu kurwanya Etat Islamique mu bihugu bya Iraq na Siriya. Umuvugizi w'umugaba w'ingabo yavuze ko iyo nama iza kurebera hamwe ibibazo n'inzitizi zihari n'uburyo zashakirwa umuti kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti. Hagati aho imirwano irakomeje hagati y'ingabo z'abakurde n'intagondwa za Etat Islamique zirimo kugerageza gufata umujyi wa Kobani muri Siriya hafi y'umupaka n'igihugu cya Turukiya. Nubwo abakurdi bashoboye kwigarurira agasozi kari karafashwe n'intagondwa, Perezida François Hollande w'Ubufaransa yagaragaje impungenge ko Kobani ishobora gufatwa n'intagondwa Turukiya iramutse ikomeje kwanga ko ubutaka bwayo bukoreshwa guhangana na Etat Islamique.
Amakuru atangazwa muri Turkiya avuga ko indege za leta zo mu ngwano zagize ibitero by'amabombe ku baberi b'abakurd mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Icyo gitero kikaba ari igitero cya mbere gikomeye kibaye kuri uwo mugwi kuva ibiganiro by'umwumvikano bitanguye haciye imyaka ibiri. Ikinyamakuru Harriet gitangaza ko ku munsi wa mungu izo ndege zateye amapozisiyo y'umugwi w'abakurdish Workers Party PKK muri province ya Hakkari. Havuga ko ivyo bitero vy'amabombe vyagizwe kubera ibitero vyagizwe n'umugwi PKK ku maposition ya gisirikare muri ako karere, kandi bikaba bibaye mu gihe hari hasanzwe hari icuka kibi cuko Turkiya atacirikira akora mu kugwanya umugwi wa Islamic State. Mu ndwi heze abanyagihugu bari baraherutse kugira imyirekano basaba igisirikare ca Turkiya kurungika abasirikare hakurya y'umupaka muri Syria kugwanya umugwi Islamic State uherutse gukikuza intara ya Kobani mu kwezi kw'icenda. Naho muribuka ko umugwi PKK wari waherutse gusaba imfashanyo y'ibigwanisho kugira abakurd ku bwabo nyene bakingira umutekano intara igizwe ahanini n'abakurd.
Nyuma y'iminsi hafi 40 ataboneka mu ruhame, umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yongeye kugaragazwa mu mafoto n'itangazamakuru rya leta muri icyo gihugu. Ibiro ntaramakuru muri icyo gihugu KCNA byatangaje ko Kim yagaragaye asura ikigo cy'ubumenyi kimwe n'umudugudu uri kubakwa. Amafoto yasohowe yerekanye Kim aseka ariko aboneka agendana inkoni. Icyakora ntibigaragaza igihe iyo foto yafashwe, ntibanavuze impamvu uyu muyobozi amaze igihe kinini atagaragara mu ruhame. Hari hashize igihe abantu bibaza ku buzima bwa Kim nyuma yuko uyu muyobozi atagaragaye mu birori byo kwizihiza imwe mu minsi mikuru ikomeye y'icyo gihugu kigenera ku matwara ya gikomuniste mu cyumweru gishize. Kim w'imyaka 31 yaherukaga kuboneka mu gitaramo cyabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 9. Ibi bikaba byaratumye abantu batangira kuvuga ko yaba afite uburwayi bukomeye cyangwa ko yaba yarashizwe ku ruhande na kudeta. Itangazamakuru rya leta ubusanzwe risa n'irimenyekanisha buri munsi ibikorwa by'uyu muyobozi wa Korea ya Ruguru, icyo gihe ryavuze ko Kim yaba afite ububabare.
Ibinyamakuru mu Burusiya bitangaza ko Perezida Vladimir Putin yasavye abashingamateka guhagarika uburenganzira bari bahaye abasirikare b'u Burusiya kuja muri Ukraine. Ayo matangazo avuga kandi ko Perezida Putin yabisavye inama nshingamateka z'amateka kuri uno munsi wa kabiri. Mu kagoroba keje ku munsi wa mbere, Perezida Barack Obama yahamagaye Putin ku telefone amusaba gufasha umugambi w'umukuru w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko ugamije guhagarika uruhagarara rwa politike ruri mu gihugu ciwe uhereye ku masezerano y'agahengwe yatanguye ku munsi wa gatanu heze. Ibiro by'umukuru w'igihugu bitangaza ko Perezida Obama yahamagaye Putin kugira asabe abagwanyi bashigikiye Uburusiya kubahiriza amasezerano y'agahengwe yaragamije kumara ikiringo c'imisi y'akaruhuko karangije indwi heze, kandi bagahagarika uruja n'uruza rw'ibigwanisho bicishwa ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine. Ejo ku munsi wa mbere, umukuru w'abaroberi bashigikiye Uburusiya bariko baragwanya abasirikare ba Ukraine mu buseruko bw'igihugu yavuze ko bagiye kubahiriza amasezerano y'agahengwe kugeza itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu ku mwaka uza.
Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com na Facebook turi kuri adresi ya radio yacu VOA, kuri site internet nayo turi kuri wezitatu@radioyacu.voa.com.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yikomye bikomeye filime Rwanda's Untold Story, ibishatse kuvuga inkuru itaravuzwe y'u Rwanda yakozwe n'ikigo cy'itangazamakuru BBC gikorera I Londres mu Bwongereza. Mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda uyu munsi mu muhango wo kurahiza abayobozi bashya ba Sena y'u Rwanda, Bwana Kagame yasobanuye ko iyo filime ipfobya amateka ya genocide kandi ko abayikoze bashinyagurira u Rwanda n'abanyarwanda. Perezida Kagame yavuze kandi ko ibikubiye muri iyo filime bigamije kuyobya abanyarwanda, kubatesha igihe no kubaca intege. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi I Kigali yari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda aratugezaho inkuru irambuye.
Perezida Paul Kagame mu ijambo yagejeje kubari muri uwo muhango bwa mbere yagize icyo avuga kuri filime iherutse gusorwa n'igitangazamakuru cya BBC.
Ariko kubona institution nk'iriya yitwa ngo ikorera ku isi hose kandi ikorera ahantu ubundi bakwiye kuba bumva agaciro k'abantu bagahitamo gukorera u Rwanda ibinyuranye n'ibyo batubwira ubundi bahagarariye babereyeho, igahitamo u Rwanda, igahitamo abayobozi b'u Rwanda gusa, ibyo gusa ku buryo igera n'aho ihakana ko reka genocide, kandi ubwabo bavuze banakurikiye kuva yaba kugeza uyu munsi munsi aho batubwira ibindi bitandukanye, kusebye ikagera naho igera ku abanyarwanda ikabagira ubusa u Rwanda, noneho bikava no ku muyobozi w'u Rwanda. Ntabwo BBC ishobora gufata documentary nk'iriya, ishobora kubikora ku byabaye muri za Bosnia n'ahandi, ishobora kubikora ngo ifate Holocaust iyihinduriye ivuge ko isponsoring iyo document imeze cyoya, ntishobora.
Nubwa mbere umuyobozi mukuru w'u Rwanda agize icyo avuga kuri iyi filime mu cyumweru gishize, umuryango ibuka urengera uburenganzira bw'abacitse ku icumu wari wamaganye cyane ibikubiye muri iyi filime. Uwo muryango wavugaga ko yuzuyemo ibinyoma bigera naho batangira gushidikanya ku mubare w'abatutsi bishwe mu gihe cya genocide, bavuga ko hapfuye 200,000. Bernard Makuza watowe mu ijambo rye ryibanze gushimira Perezida Paul Kagame wagiye amugirira icyizere mu mirimo inyuranye yagiye ashingwa muri iki gihugu. Yavuze ko indahiro bakora abayobozi izajya bafasha gutunganya imirimo babatorewe.
Buri interuro y'indahiro buri gihe dukora mu gutangira imirimo nayo izatubere intwaro ya buri munsi mu byo dukora mu kurushaho kongera umusaruro wafasha gukomeza intumbero mu kugera vuba kandi neza ku cyerekezo igihugu cyacu cyihaye kandi duharanira kwigira twiha agaciro nk'abanyarwanda.
Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko Perezida wa Sena ari ushobora gusimbura Perezida wa Repubulika mu gihe habayeho impamvu ituma Perezida ataguma ku mirimo ye. Itegeko Nshinga kandi rivuga ko Perezida wa Repubulika adashobora kuba mu ishyaka rimwe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Bernard Makuza wabaye umuyobozi wa Sena yagiye akora imirimo ikomeye mu gihugu, harimo kuba yarabaye ambasaderi mu bihugu binyuranye ndetse akaba yarabaye minisitiri w'intebe igihe kingana n'imyaka 10. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Arakoze cyane Asumta Kaboyi. Mu rwego rwo gushaka gusobanukirwa ibikubiye muri iyo filme yavuzwe byinshi n'umukuru w'igihugu w'u Rwanda, mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabibajije impuguke mu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu kimwe na politike mpuzamahanga Professor Noel Twagiramungu.
Filime rero cyane cyane ikintu bibanzeho ni ukuvuga ko nyuma y'intambara n'ubwicanyi byayogoje u Rwanda hagati ya 1994, icyakunzwe kuvuga cyane cyane ni ubwicanyi bwibasiye Abatutsi aribwo ubu twita genocide. Hanyuma bakavuga ko rero uburemere bw'iyo genocide, ubugome yakoranywe, byagumye kuyivugwaho. Iyo filime ivuga ko usanga byarabaye nk'uruhubiko rutuma ntawutinyuka kuvuga ku bundi bugizi bwa nabi. Ahanini bavuga ibyaha byakozwe mu ntambara, cyane cyane ibyaha byakozwe n'ingabo za FPR Inkotanyi. Bakavuga ubwicanyi bwibasiye impunzi zari zarahungiye muri Congo, cyane cyane mu mpera za 1996 na 1997, ndetse n'ubundi bwicanyi bwabaye mu Rwanda mu gihe cy'abacengezi. Bakavuga ubwicanyi Leta ya FPR, Leta y'Inkotanyi, yagiye ikorera abanyapolitiki n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko cyane cyane ikindi kintu batsindagiye ni icyaha kijyanye no guhanura indege ya Perezida Habyarimana bakaba bavuga ko hari ibimenyetso bigenda bigaragara cyane cyane bitangwa n'abari mu buyobozi bw'inkotanyi bugaragaza ko ingabo z'inkotanyi ingabo zari zoye na Perezida Kagame arizo zagize uruhare mu guhanura iyo ndege. Ikindi rero bavuga hanini bavuga ku aho bavanya amakuru ku bisanzwe bitavugwa cyane mu Rwanda, abantu bahaye ijambo usanga benshi ari abahoze mu buyobozi bukuru bwa FPR ari mu gisirikari, uwahoze ari umugaba w'ingabo General Kayumba Nyamwasa, uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa FPR mu gihe cy'intambara Theogene Rudasingwa. Abandi nanone usanga bagiye babaza n'ababonye cyangwa se abakorewe ubugizi bwa nabi n'izo ngabo z'inkotanyi. Ikindi abo babajije rero ni impuguke n'abashakashatsi.
Ariko se Leta y'u Rwanda yo muri iyo filime haraho berekana nayo igira ijambo?
Muri iyo filime bavuga ko bashatse kumenya icyo Leta y'u Rwanda ibivugaho bakanga kugira icyo bababwira.
None se muri iyo filime mwebwe uko mwayibonye mukayikurikira dukurikije uko muyisesenguye, hari igipfobya genocide muyibonamo?
Muri rusange urebye iyo filime nta kintu cyo gupfobyamo genocide ubona, kuko cyane cyane nk'uko babivuga bashaka kuvuga ibindi bitakunze kuvuga. Ntabwo icyo bari bagamije hanini ari ukuvuga ibya genocide uko yagenze, kuko baravuga bati byo hari bizwi bo ntibiramenyekana byose, ariko bavuze ko atari byo bibandaho. Inkeke abantu bashobora kugeraho, urugero ni nk'abashakashatsi b'Abanyamerika babiri bavuga ko bakoze ubushakashatsi ku mubare w'abishwe
nabo muri kaminuza yitwa University of Michigan.
Ubushakashatsi mu Rwanda ku mubare w'abantu bishwe bakavuga bati hapfuye abantu bagera koko kuri miliyoni, batari ko yurebye abarokotse yurebye abaki twebwe. Mu bushakashatsi bwacu twasanze harapfuye abatutsi bagera gusa ku 300,000. Icyo ni ikintu cyateri impungenge ukavuga utese barashaka kuvuga ko abahutu niwe bishwe benshi, ese birashaka kuvuga ko ibyo byapfobya genocide? Ni ikintu cyatera impungenge gusa umuntu uzi ibya genocide. Tuvuga genocide ntabwo ari umubare w'abantu bapfuye, genocide ni umugambi ugamije kurimbura ubwoko. Nicyo tuvuga ko ari genocide yibasiye abatutsi mu Rwanda, n'ubwicanyi bwabaye bugamije kurimbura abatutsi.
Dr. Twagiramungu Noheli, ndagushimiye cyane.
Urakoze Kamirindi.
Urakoze nawe Thomas Kamirindi. Ikiganiro kirambuye na Profesori Twagiramungu mushobora kugikurikira ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com.
Tuve mu Rwanda tujabuke mu Burundi. Amatohoza yose yakozwe na Leta y'u Burundi yerekana ko ibiziga biguma bitogwa mu kiyaga Rweru biva mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi rero igasaba ko hoza abahinga boza bavuye mu bindi bihugu bagapima ibisigara by'ivyo biziga. Vyashikirijwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Valentin Bagurikunda mu kiganiro yahaye umumenyeshamakuru wacu kuri radio Ijwi rya Amerika ni Tabita Mukamusoni.
Muri ico kiganiro kwa menyesha makuru umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Valentino Bagurikunda yamenyesheje ko ibiziga byose byatowe mu kiyaga Rweru byaje bizananye mu ruzi Akagera Rutemba Rwisuka mu Rweru. Valentino Bagurikunda akavuga ko amatoza yose yakozwe yemeje neza ibyashikirijwe n'amaradiyo mu gihugu, amaradiyo mpuzamakungu, amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu, cyo kimwe n'ibyavuzwe n'abarimyi n'abarovyi basanzwe bakorera mu micungararo yo ku kiyaga Rweru. Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi afatiye kuri ibyo byose aremeza ko ibiziga byatowe mu kiyaga Rweru muri myandagaro mwaka w'2014 byavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda biciye mu ruzi Akagera. Ariko rero nawe yemeza inkomoko y'ibyo biziga, Valentino Bagurikunda arasaba ko huboneka abahinga boza bavuye hanze y'igihugu nka FBI cyangwa abandi bafite ubuhinga mu ntumbero yo gupima ibisigarira by'ibyo biziga kugira ngo bamenye neza abo bantu bishwe abaribo. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
urakoze Tabita Mukamusoni tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushikiriza manza kizigenza w'u Burundi Valentin Bagurikunda areza aramusobanurira ukuntu iryo tohozwa rivuga kw'ibyo biziga byavuye mu Rwanda ryatunganijwe tubatega amatwi
itohoza twarikoze nkuko dusanze dukora andi matohoza ibiziga byabonetse kuri kiyaga Gweru itariki 18 z'ukwezi k'umunane muno mwaka bikiboneka butungane bwakiye buciye ku bapolisi abo bitinyamiramabi bace bugura dossier turumviriza abanyagihugu b'abarundi n'abanyarwanda abarovyi n'abarimyi hanyuma turabandanya kwakira n'andi makuru hirya no hino dushyirava mu nyamiramabi kuvuga muri police judiciaire irajya muri parquet turabandanya dutohoza turagira ico twita mu gifaransa ma descente sur terrain turatohoza hanyuma twaragiye kenshi twarumvirise ibintu byinshi twaratohoje turaraba na relief kuvuga ahantu ikintu hameze turabaza abantu babifisemwo ubumenyi ne sino babwira byose kuko amatohoza hariho bimwe bimwe umuntu atobabwira ariko muri rusange tubabwira yuko amatohoza twayakoze kandi akwiye n'ivyemeza dufise ico bita preuve biratwereka neza yuko biri abiziga byaje biturutse mu Rwanda bizanywe n'uzi bita Akagera kwisuka mu kiyaga cy'ifwa Gweru
mbega mwo bamurashoye gukorana n'abategetsi bajejwe ubutungane canke amatohoza bo mu gihugu cy'u Rwanda kuri yo raporo canke kuri ivyo bigo byose canke kuri ubwo kuri ivyo biziga byose byatorwa
twebwe twakoze ico amategeko y'u Burundi adusaba amategeko y'u Burundi adusaba yuko iyo habonetse ikiziga yuko ministere publique ititangura amatohoza buno nyene kwerere twarakoze amatohoza kuko ivyo biziga byabonetse mu mazi yagweru amazi y'u Burundi mu madevoire mu nshingano z'ubutungane bw'u Burundi kugira amatohoza ntabwo twari kuyatererekanya twaciye tugira amatohoza turayaheza nicyo gituma twashyitse kubyo twashyitse kuno munsi
mwatangaje kandi ko igikwiye gukorwa muri iki gihe ari ukuraba kugira ngo habe abahinga bakomeye eka mpuzamakungu bikenewe kugira ngo barabe abo bantu abaribo mbega mu Burundi bwa bwarasavye ko abahinga cyane cyane iyo tuvuze abahinga bashobora kutora abantu bakamenya abo bantu abaribo muhinga bakoresheje bwa forensic nashaka ndababaze niba Burundi bwarasavye nk'amakungu cyane cyane nka FBI muri Amerika kuyoza kubafasha iryo tohoza
uko bimeze ko twashikirije raporo yaho tugejeje amatohoza ubu unye hasigaye yuko abo bantu bomenyekana abaribo iyo baje bava twahavuze harazwi kandi sinatwe twenyene twabivuze twasanze duhuje n'abamenyesha makuru baba bo mu karere baba bo hanze amatozi ibyo twashitse ko twasanze kandi duhuje n'abantu bajejwe tagateka kazi na muntu mu byo bakoze no kuvuga yuko twe kazi kiwacu ibyo twakoze turabona ko bimeze neza kuko twasanze binahuje n'iby'abandi bashika hanyuma kubyerekeye gusaba bazodufasha twizeye ko rego zibishinzwe zigiye kwicara hama zikabisaba nk'uko amategeko abitegekanya nibaza ko kandi ishobotse rikaba vuba byo bari byiza kugira umuco ugaragare cyane cyane mu kumenya abo bantu ibyo biziga abo bantu abaribo
Valentin Bagurikunda umushikiza manza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi murakoze cyane ku kanya mwaduhaye
nanje ndabashimiye kubona mwambajije ibyo bibazo kugira ntange umuco kuri iyo dosiye
urakoze cyane nawe Frederic Nkundikije iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba reka tubikomereze nanone mu Burundi abagize urwego rw'amatora ku rwego rw'intara muri icyo gihugu barahijwe imbere y'abagize urwego rw'igihugu rw'amatora seni hagati aho ariko abayoboke b'ishyaka MSD bo bakuyemo akabo karenge abajijwe impamvu Francisco Nyamoya umunyamabanga mukuru w'ishyaka MSD yavuze ko ishyaka rye ridashobora gushyigikira ikinyoma cya seni
amakosa sini imaze gukora ni menshi mugabo hari byo tudashobora kwihanganira nk'ibyo yagize mu guhindura abanywanyi bari muri CP ingozi n'igitega abari batowe kuja ku rutonde rwa CP n'abakunzi babiri baba utukazi hanyuma mu nyuma sini irabakura ibasubiza abatutikazi tubajije sini igituma yagize ibyo itwishira ko basanze bari bihenze ngo bafashe ko ari abakenyezi b'abatutikazi hanyuma ngo bamaze gusohora intonde basanga n'abahutukazi hanyuma rero twarabwiye seni ko ukwihenda bidashoboka na gato kuko amadosiye yabo yari yanditse neza ko ari abahutukazi ego babasubirije nabo mu mugambi wacu mugabo ikibazo saho gihagaze kuko abo twarungitse bose turabizeye nabo babasubirije mushaka turabizeye cyane kuko nabacu mugabe kibazo saho kiri ndashaka abantu bategere neza cyane murabona iseni ikubwira ngo nihenze ngo umuntu namufashe ubwoko kanaka kandi dosiye yiwe yanditse neza ubwoko bwiwe atakwihenda bishoboka nubwo ko seni ikora gute nico kubaza abantu bakwiye kwibaza seni ikora gute ejo igizo irasohora ibiharuro byavuye mu matora izovuga ivuga ngo amajwi 500 kandi ibiharuro byerekana igihugu ibyo bisigura iki bisigura ko mu byukuri mu nyuma y'ibyo hari abantu bashobora kuba baraje kubabwira bati ni muhindura yamaze byo gituma yewe twashimye kuva muri sepi n'amasesi kugira ngo dukingire ikibaba ubusuma ejo ntibaze bitwaze ngo twarimo ngo ntitwonegurize ibyavuye mu matora naho byaba byagenze nabi kandi twarimo.
Uwo ni Francisco Nyamoya umunyamabanga w'ishyaka MSD yavuze ko nubwo ari uko bimeze MSD ngo ikomeje kwitegura amatora yo mu mwaka 2015.
Ijwi rya Amerika mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino twabashikirije.
Twababwiye ko ubushinjacyaha mu rubanza rwa Oscar Pistorius rwatangaje ko uyu mugabo urega kwica umukunzi we yagerageje guha umuryango wa nyakwigendera amafaranga angana n'$34,000 by'amadolari ariko umuryango we urayanga.
Twabwiye kandi ko ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe amagara y'abantu OMS bitangaza ko igitigiri cy'abantu bamaze kwandura indwara ya Ebola bidashigwa habona ari binini cyane kandi ko bishobora kuba bigira ku nshuro zibiri z'ibitigiri bitangazwa.
Perezida Barack Obama kuri uyu wa kabiri arahura n'abayobozi bakuru ba gisirikare kugira ngo baganire ku buryo bahuriza hamwe imbaraga mu kurwanya Eta Islamic mu bihugu bya Iraq na Siriya.
Ibinyamakuru mu Burusiya bitangaza ko Perezida Vladimir Putin yasavye abashingamateka guhagarika uburenganzira bari bahaye abasirikare b'u Burusiya kuja muri Ukraine. Ayo matangazo avuga kandi ko Perezida Putin yabisavye inama nkenguzamateka kuri uno munsi wa kabiri.
Nyuma y'iminsi hafi 40 ataboneka mu ruhame, umuyobozi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yongeye kugaragazwa mu mafoto n'itangazamakuru rya leta muri icyo gihugu. Ibiro ntaramakuru muri icyo gihugu KCNA byatangaje ko Kim yagaragaye asura ikigo cy'ubumenyi kimwe n'umudugudu uri kubakwa. Amafoto yasohowe yerekana Kim aseka ariko aboneka agendera ku mbago.
Amakuru atangazwa muri Turkiya avuga ko indege za gisirikare zagize ibitero ku maposition y'abarobeli b'abakurd mu bumanuko bushuru buseruko bw'igihugu. Icyo gitero kikaba ari cambere gikomeye kibaye kuri uwo mugwi kuva ibiganiro by'umwumvikano bitanguye haciye imyaka ibiri. Njuti mwese mukundira dijwi rya Amerika rero turabashimiye cyane kubona mwabanye natwe kuri uno mugoroba. Ibiganiro twabateguriye kuri uyu munsi bigarukiye ngaha. Tubona kandi kanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Isa yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri uno mugoroba. Mwari muri kumwe na jewe Ohayani Tangishaka
nanje Edirwema, mbashimire kuba mwaduteze amatwi kandi mbararike amakuru yacu yo mu gitondo ejo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.